ivyatangajwe na President Ndayishimiye insiguro tubiha siyindi nuko mu byukuri kwisonga n'igihugu hariho ingorane aho umukuru w'igihugu yidogera abo bakorana kandi begeranye umva neza ko atawundi yo bavuga atari umushikiranganji we wa mbere na cyane cyane ko n'umushikiranganji we wa mbere nawe nyene avuga ati iyo umuntu ariko aragira ubusaku iyo umuntu ariko arakuvuga nabi ati umenye ko muri icyo gihe wamaze kumusumba urumva bariko barishurana atanumwe avuga uwundi mu izina bakishurana atanumwe avuga agenda imbere y'amaradiyo ya leta ngo abivuge bose barondera kubicisha mu mashengero uretse ejo bundi umukuru w'igihugu yabivugiye imbere y'abacamanza bariko barugurura uyu mwaka w'ubucamanza rero iyo ahubwo bimeze uko no kuvuga igihugu kiba kimaze kugwa mu kaga kuko ibyo umukuru w'igihugu azofata nk'ingingo kugira ngo ahindure icyo kibazo kiri mu gihugu atari n'ikindi gihari atari uko hari abasuma benshi batagikurikiza amategeko bacitse bantagondwa bantakorwa ko na bakavuga ati babwiza gukorwa ko kandi abantu babo bakaba ari benshi gusumba nkumbure abari nyuma ya perezida ko nta ubazi kuko CNDD-FDD yaciye muri iyo nzira ubu rero akavuga ati babwizwa kuhava bohava gute akihaye ingufu we nyene ngo abanze ategura amayira abo bantu bose abakure abakizo ngufu bafise hanyuma aheze yubake igihugu nk'uko abishaka
yari imaze igihe nk'uko murabivuga no ku mbuga ngurukanabimenyi ihantu ahantu wako hoba hari ibyo bibazo hagati y'abo bategetsi babiri nk'uko mwariko muravuga ko aribo mubona ko ibyo bibazo biriko biravugwa biri hagati yabo naho hari hamaze icyo gihe bivugwa ni kuko ubu aribo bigiye habona mu buryo bugaragara cyane hari icyo bakiri inyuma yabyo
amakuru turonka n'uko ubona ko umukuru w'umugambwe umukuru n'amashinga amateka umukuru n'amagengo z'amateka boba bagira utunama biravugwa kandi kugira ngo bige ibyo bintu umukuru w'igihugu ariko aravuga kuko umukuru w'igihugu ariko aravuga ibyo biragoye kuko CNDD-FDD kuva 2005 barahanye bati umwe wese ahahereye agende yigaburire hanyuma ubucamanza buzoheza bubafukere nicyo gituma twabonye ubwicanyi twabonye ubusuma bw'ibintu by'igihugu ibintu by'ibitoro ibintu by'isima ibintu by'isukari ibintu by'inzahabu biri mu kagwi k'abantu bake uyu munsi bageze mu by'amatongo y'abanyagihugu kugira ngo abanyagihugu ejo baze bacike abaja baba barimo baragura ayo matongo yabo babanje kubakenesha urumva uyu munsi bimaze kugenda uko Evariste perezida w'u Burundi bica bimugora ingene uwo murwi yowukura mu nzira kugira ngo ahindure ibintu izo ngorane zihari
muri make cyane mu kurangiza ivyatanajwe na perezida Ndayishimiye mubona bivuze iki kuvyereka umutekano w'igihugu ku bijanye n'abanyagihugu bumva ivyo bidatangaje
ingorane z'umugwi bijanye n'umutekano w'abanyagihugu bwa mbere umunyagihugu wewe yari asanzwe yitumye kudatondera ibyo avuze ahubwo biza no guca n'inkokora kuko byerekana yuko ubunota bubiri ko buraja indongozi zabwo atabo ziriko zirajana igihugu kubera ko ni perezida arondera guhindura ibyo bintu umushikiranganji wa mbere ntazobishyira ku igihugu umukono kuko umushikiranganji ari uwo muri uwo murwi w'abasuma bimonogoje wina agashaka kubahindura kandi bahawe n'umugambwe CNDD-FDD kuko niwe wabarekuye kubwira ibyo kandi adashobora kubamira uwo mugambwe nawe utegeka ari kumwe na perezida urumva ko Evariste yarahapfa kw'abo bantu ahubwo bamwitanga
murakoze cyane turabashimiye
mukoregwe.